Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika ipo kuri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwaramusa amahoro ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ibanga inkuru ya Republika y'u Burundi BRB itangaza ko imaze kugaruza amafaranga menshi cyane mu mugambi irimo wo gusubiriza inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5.
Kugira ngo ayo mafaranga aharugwe ni ibintu byitonderwa cyane gose. Mugabe icyo no kumenyesha nuko ubutuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane gose. Kuyaharura no bandabeshe kuko abantu baguma bahindutse.
Uyo ni Robert Berame akinoni ajezwe guhanahana makuru mu ibanga inkuru y'u Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ajezwe indero ubumenyi n'imico. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ajezwe indero ubumenyi n'imico. Thomas Kamirinda arabandanye iyi nkuru.
Uyu munsi umuyobozi mukuru wa UNESCO umutegarugori Audrey Azoulay yakoranije inama y'abahagarariye ibihugu byose uko ari 193 muri UNESCO, abamenyesha ko guverinoma ya Amerika yamwandikiye ku mugaragaro imumenyesha ko izagarukamo mu kwezi gutaha kandi ko izishyura n'ibirarane byose by'imisanzu yayo. Amerika na Israeli bahagaritse imisanzu yabo muri UNESCO mu 2011. UNESCO imaze kwemerera Palestina kuba umunyamuryango. Icyo gihe Amerika yatangaga 22% by'ingengo y'imari yose ya UNESCO. Ubwo yavagamo mu 2018, Amerika yari ifitiye UNESCO imyenda y'amadolari miliyoni 542. Ubu yaramaze kugera kuri miliyoni 619. Azoulay, umufaransakazi w'umuyahudikazi, yagize uruhare runini mu gucubya umwuka mubi wa politiki, bitumye rero Amerika isubira muri UNESCO. Uretse ibyo, Amerika igarutse muri UNESCO kuko yasanze urubuga yasize rwarigaruriwe cyane cyane n'Ubushinwa, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika wungirije John Bass yabitangaje.
Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg ejo ku munsi wa mbere yarasezeye Perezida wa Amerika Joe Biden. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Manda ya nyuma ya Stoltenberg izarangirana n'ukwezi kwa cyenda. Stoltenberg wahoze ari minisitiri w'intebe wa Norvege yatangiye kuyobora OTAN mu 2014. Manda ye yongerewe inshuro eshatu. Abakuru b'ibihugu 31 bigize OTAN bazatora uzamusimbura mu nama yabo izaba mu kwezi gutaha i Vilnius, umurwa mukuru wa Lituania. Ntaho byanditse mu mategeko ya OTAN, ariko mu myaka 74 imaze yagize abajenerali babagaba b'ikirenga b'igisirikare cyayo bose b'Abanyamerika, naho abanyamabanga bakuru bose nabo ku mugabane w'Uburayi. Stoltenberg niwe uyitegetse imyaka myinshi kurusha abandi bose 12 bamubanjirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ijambo rikomeye mu guhitamo abayobozi ba OTAN kubera ko ariyo itanga abasirikare benshi n'imari nini kurusha ibindi bihugu. Muri urwo rwego, President Biden yakiriye mu cyumweru gishize Minisitiri w'Intebe wa Denmark, umutegarugori Mette Frederiksen, umwe mu bashobora kuba bakandida. Frederiksen aramutse atowe yababaye umugore wa mbere na mbere ubaye umunyamabanga mukuru wa OTAN. Nyuma ye, President Biden yakiriye kandi Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak, wasabiye uyu mwanya Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu Ben Wallace. Ababikurikiranira hafi bakeka ko hashobora kuboneka n'abandi bakandida byibura batandatu, batanu muri bo n'abagore.
ONU iratewe impungenge n'ifatwa ku bwinshi ry'abimukira hamwe n'abarondera ubuhungiro muri Libya. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Oriane Itangishaka.
ONU yabitangaje ku munsi wa mbere ivuga ko muri iryo fatwa ry'ingenzi n'abarondera ubuhungiro muri icyo gihugu harimo imvugo n'urwanko bishingiye ku macakubiri. Umuryango mpuzamakungu utangaza ko inzego za leta zimaze gufata abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo abagabo, abakenyezi hamwe n'abana bakura mu mayira mu ngo zabo canke mu bigo bivugwa ko bikora urudandazwa rwa kiremwa muntu. ONU ivuga ko benshi muri bo ari abana hamwe n'abakenyezi bibungenze bari barashizwe mu nyubakwa zirimo abantu insinzi kandi hatameze neza. Abandi bihumbi n'ibihumbi barimo n'abari barinjiye muri icyo gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko baregeranyijwe hamwe ku bwinshi barirukanwa. Mu ndwi iheze abategetsi mu buseruko bwa Libya barirukanye ingenzi ibihumbi n'ibihumbi muri Misiri mu rugendo rw'amaguru. Ku mugwa mukuru i Tripoli, igipolisi cyararungitse mu mayira y'igisagara akoraniramwo ingenzi ziriko zirondera ubuzi. Naho umutekano ari muke muri Libya, aho ubutegetsi butemewe cyane kandi imigwi yitwaje ibigwanisho itegeka ibice binini by'ubutaka, icyo gihugu kirimo ingenzi zingana n'igice cy'umuriyoni. Bamwe muri izo ngenzi bajayo barondera inzira yo kuja mu bihugu bya Buraya, abandi bakarondera ubuzi mu gisata cerekeye ibitoro.
Mu gitero c'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi Kodeko bakoze mu ikambi y'abataye izabo mu ntara ya Ituri mu seruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo mu masaha ya kare yejo ku munsi wa mbere. Ibindi kuri iyi nkuru na Oriane Itangishaka.
Ibiro vya ONU bijejwe umutekano muri Kongo vyatangaje ko abantu barenga kuri 45 bagandaguwe mu ikambi y'abataye izabo mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika iharanira Demokrasi ya Kongo. Umugwi Kodeko uvuga ko uharanira ugukorera hamwe mu iterambere, umwe mu migwi ikorera mu gace k'ubuseruko bw'igihugu kasinzikajwe n'intambara, niwe wishe abo bantu mu ikambi ya Lala nk'uko bishikirizwa mu itangazo ry'ibiro by'inteko za ONU MONUSCO. Umuhari Kodeko uvuga ko wariko ukingira inyungu z'abarimyi bo mu bwoko bw'abalendu basanzwe bafitanye amatati n'aborozi bo mu bwoko bw'abahema. Abagwanyi b'uwo mugwi baramaze kwica abanyagihugu bo mu ntara ya Ituri amajana n'amajana, mu gihe bamaze gutuma abandi ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo nk'uko bitangazwa na ONU. MONUSCO imenyesha ko abarenga 45 bishwe, abandi 10 barakomereka muri icyo gitero. Abategetsi ba ONU muri ako gace bavuga ko bariko bakorana n'abategetsi b'iyo ntara mu gukomeza umutekano muri ako karere. Ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi byatangaje ko abagwanyi bishe abantu barimwo abagore n'abana bakoresheje inkoho n'imipanga. Abandi bantu 12 baturiwe ari bazima nyuma yaho amazu yabo aturiwe.
Mwana nyakumviriza Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akabarungu radio yacu voa akabarungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook voa radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi iragabisha gufunga abavunjayi bose mu gihe batokurikiza ibiciro vyashinzwe. Eroje buri kaneza yaduteguriye iyi nkuru.
Kuri uyu wa mbere mushikanganje wa mbere w'u Burundi Javendira ko buca yakoranije abavunjayi. Iyo nama irimo kandi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Kwabwira barabira hamwe yo kuntu igisata cyo kuvunja amafaranga cyifashe muri kino gihe mu Burundi. Imbere yo gusohora amenyesha makuru mu nyuma kanasohora abavunjayi, amaze kwihererana n'umukuru wa BRB, Javendira ko buca yagabishije abavunjayi ko ashobora kuba tamumvuto.
Iki ni kibazo tutagifashe mu minwe ejo dushobora gusanga na ubu n'igihugu kitakibaho. Nizera neza yuko abasanzwe afite amabiro dushanje ibyo bari bamaze iminsi bakora babisize ajya ku irembo. N'umunsi mwinjiye ngaha kwa Ntare, urashobora kuzova ngaha kwa Ntare uca mwinjira ku Musaga. Nta kibuza na kimwe, igihugu ntigikinigwa ko igihugu kirakingigwa, igihugu kirashigikirwa. Nta gihugu rero gishobora kubaho kitagira kirazira, nta gihugu gishobora kubaho kitagira ubutunzi. Ibibaho mbe mwabonye igikorwa twagifashe mu minwe, kubera ko twabonye yuko Berbe muri ko muyigira umenga mu mukino w'abana iyo dikashikashi. Uno munsi tuza kuva ngaha bihagaze ugiye gukora ayemeye gukora mu ntumbero y'amategeko avuga uko ibanki nkuru ya Repubulika yabibasabye. Wemera gutonda tonde, utemera gutonda nawe akure makarenge.
Umushikiranganji wa mbere yatangaje ko azi neza ko amazu yo kuvunja amafaranga afite abo yitirirwa atari beneyo, maze asaba ashimitse abayajejwe kwiyubara.
Buri ntumwa ko ndazi neza yuko amabiro dushaje mu gusa karayiwacu, mugabe kizokorwa cyose ni kugahanga kanyu. Uwo muserukira ikosa uzokora tuzokwega wewe kuko ikosa gicaha ntuzakurihanira patro wawe ibete de representante gare bari mabirodo shanje mugabo turaze kunyima yanyu hinyigije abandi bana tubanze tumenye neza yuko ejo bizodushikira kuri amategeko twahunyanze bizogora nari gihe nujya yagutumye atazosubira no kwibuka n'umujyango wawe nibaza ko atamwana ari ngaha ashobora gukora mu muriro yabonye ku muriro turira uza kukoramo nawe yabonye kuturira guhera umunsi wewe.
Abaserukiye amazu y'abavunjayi ntibashimye kugira icyo babwiye amenyeshamakuru bari ku kirimba cy'umukuru w'igihugu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ahasanzwe hari ibiro by'umushikiranganji wa mbere. Eka n'abijwi rya Amerika ryagerageje kurondera bashimye kwinumira, ariko Lieutenant Colonel de Police Moise Nkurunziza, umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganji wa mbere, yatangaje ibyumvikanywe ko
basanze ayo mazu ahubwo akora igikorwa cyo kwegeranya amahera mvamakungu adakora igikorwa cyo kuvunja. Inzu yose ivunja amafaranga yasabwe ko mu kiringo kitarenze iminsi itatu iba yakwije yasubije ku makonte umutahe w'imiliyoni 500,000 basabwe kugira ngo bashobore kugurura ayo mazu. Inzu yo kuvunja amafaranga itazoshobora kwerekana ko yaronse amahera angana 50,000 vy'amadolari canke vy'amahera y'abanyaburaya mu kiringo cindwi imwe iyo nzu izoca ifutwa. Amazu asanzwe yari yaronkejwe uruhusha rwo kurungika amahera hanze les établissements de transfert monétaire zahagaritswe zagateganya.
Mundu guheze banki nkuru y'igihugu yakuyeho ikoreshwa ry'amanoti ya kera y'10,000 n'5,000. Aba mu Burundi bafise kugera ku 17 uku kwezi kugira babe bikuye ko amanoti ya kera. Mu mpera z'indwi iheze president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yongeye kugabisha Abarundi kuri iki kibazo. Haraheze indwi zibiri abavunjayi 9 bo mu ntara ya Rumonge n'umwe w'imakamba mu manuko bushi burengero bw'u Burundi bafashwe bagirijwe kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi. Sentare y'intara yabahanishije ihadabu ry'100,000 kuba mu Rumonge no kwakwa amahera yose basanganywe uko ari 10 hari kwa 30 ukwezi guheze. Mugabo parake yarungururije iyo ngingo n'ubu bakaba bagifunzwe. Mu kwa kabiri 2022 amazu yo kuvunja amafaranga yarugawe kugira hasubirwemo kuntakora mu ntumbero yo kutarenza 15% y'inyungu yasubiye kugurura mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Eroje urika neza juri ya Amerika.
Ibanki nkuru ya Repubulika ya Burundi BRB itangaza ko imaze kugaruza amafaranga menshi cyane mu mugambi irimwo wo gusubiriza inoti z'ibihumbi 10,500. Igenekerezo rya 17 uku kwezi iyo sango ntabanduka yo gukoresha inoti z'ibihumbi 10,500 zahora zikoreshwa muri ico gihugu. Mu kiganiro Robert Berame bacinoni ajejwe guhanahana makuru muri banki y'Uburundi yagiranye na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yahumurije abatariko baroroherwa kuguza inoti zigiye gusezerwa mu Burundi, yongera asigura igituma inoti za kera zigiye guhindurwa.
Hari hamaze iminsi hari ibimenyetso vyerekana yuko hariho amafaranga ataboneka ko ariko arakoreshwa mu gisata c'amabanki. Hakibonekeza kandi ikena y'inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5. Umva bimaze kuboneka ko inoti hafi 60% z'amafaranga 5,000 z'ibihumbi 10 ibanki yasohoye zitagaragara neza iyo ziri, niho habaye ngombwa yuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifata ingingo kugira ngo izo noti zishobore gusubira mu gisata cy'amabanki.
Ivyo bice 60% vya 5 n'ibihumbi 10 bitari bikiboneka mumaze kugaruza ayangana gute aye yari kwarinjira ama banki hari bitigiri muri aronka gushika kuri no munota vyangahe amaze gusubira kubagarukako?
Erega Diane, si kugira ngo agaruke hanyuma ibanki ice yakoresha iyo amafaranga akuwe mu gihugu atagikoreshwa. Mu Gifaransa bayitango bien propre à la circulation aba ari amafaranga atagikwiriye gukoreshwa ntasubira gukoreshwa iyo ikiringo yahawe cyarangiye aho rero bigeze kuva ku itariki indwi ama banki yaciye atangura kuzaraza gutora inoti bazo barazijyana aho bakorera bakaziha n'abagenzi babo
ayamaze kugaruka ama banki kugira ngo azoce akoreshwa ivy'amafaranga akoreshwa mu gihe atagikora angana gute
kugira ngo ayo mafaranga aharugwe ni ibintu byitonderwa cyane gose mugari cyo no kumenyesha nuko ubutuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane gose amaze gusubitswa amaze guhindurwa n'amafaranga menshi cyane gose niko ndazi inshuro zinga mugabo kuyaharura no ba ndabeshe kuko itigire biguma bitsa baguma batsa abantu baguma bahinduza mvuze ngo baguma bahinduza ucumengo mbari abantu ngo nimuze muri rukanga muhinduze oya inoti zibandanya zikora zikoreshwa mu rudandazwa mu kurihana mu masoko abantu babwirizwa kuguma bazikoresha kuko ikiringo cyazo ibanki yavuze nk'ikirarangira kitorangira ku munsi wa gatandatu
bamwe mu banyagihugu harimo nko twavuganye ari mu Rugombo mu Cibitoke ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke uyundi nawe tuvugana ari mu Kirundo uyundi nawe tuvugana ari Ngozi baje mu kiganiro muri Isanga aho bavuze ko batari ko baroroherwa iyo bayatwaye ku masoko amafaranga batayemera hama baje mu banki naho ugasanga imirongo n'imiremire ntibashikiriwe ababitsa muri Copec nawe nyene bikamera gutyo mwubwira abo bantu bari muri ivyo bibazo byo gushobora gutanga amafaranga kugira ngo baramusiko mashasha n'ivyahe gabelarma
iyo mirongo nuvuga ngo abantu nibayiveko mu gihugu hari amabanki n'amashiramwe kutiganya no kuguranana afise amashami arenga 500 ushobora no kurihinduza hamwe ugasubira inyuma bakaguha ariko arakurwa mu gihugu kuko aracyafise uburenganzira bwo gukoreshwa abantu nibo bavuga ngo ntibo kwihuta cyane rwose kuvuga ngo reka ngo nje kuyahinduza kuko abandanya agikora natwe nyene ibanki ya Repubulika y'u Burundi abakozi bacuiriwe mu ntara zose z'igihugu kugira ngo baje gufasha kumbure bariya badafise ubushobozi bwo gushika hari ayo mabanki kugira ngo babafashe kuyahindura ibyo bikazokorwa gushika kwa gatandatu numva rero atanzu iri kwirasha abantu botekana bakabandanya bakoresha izo noti kuko ziracafise uburenganzira bwo gukora ariko kandi muze muraraba ntihagire abantu banki izo noti kuko bazoba barikoragira nabi cyane bashobora gukurikirana n'amategeko atandukanye bakagiriza ibitandukanye harimo nko guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cyane kugarariza amategeko yatanzwe ibyo nabyo ni ibyaha bihano cyane
hama abo bizoshika bakagera kuri itariki mwatanze batarashobora kuhinduza aya mafaranga bizogenda gute
nibaza ko atabo babahari bashobora kuzoshika icyo kiringo tarayahinduza kuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ari mu cicaro cayo iBujumbura no mu mashami yayo atatu Rumonge Gitega na Ngozi baguma barungika amafaranga mu gihugu
Belarme Macino ni mujeje guhanahana makuru mu ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB twashimire kuri kano kanya mu hayijwi rya Amerika
nane ndagushimire cyane Diane nini nahaze kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tushobore gutera akamo abantu bose ko bobandanya bakoresha izo noti atamusunika no atabwoba kubera ko ikiringo baracyagifise ndabashimiye cyane rwose
Mu Rwanda Sentare nkuru ya Huye yaraburanishije urubanza rwa Madame Beatrice Munyenyezi aregwa ivyaha vya genocide ejo kuwa mbere umucamanza yumvirije amasura ari mu wahoze ayoboye gendarmerie muri prefecture ya Butare Eric Bagire ubusara duha inkuru y'imvaho
Umutanga buhamye wabimburiye abandi ku ruhande rwashinjuye Madame Beatrice Munyenyezi kuri uyu wa mbere ni bwana Siriyake Habyara Batuma yinjiye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'irozi iranga bafungwa uyu mutanga buhamye yabaye umukuru w'umutwe w'abajandarume mu gihe cy'imyaka hafi tano mu cyahoze ari prefegitura ya Butare avuga ko ibiro bye byari tumba kubatazi Butare ni hakurya gato ya kaminuza yabwiye urukiko ko yavuye i Butare ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane 1994 agiye i Kigali ku rugamba bahanganye n'abari abarwanya b'inkotanyi uyu mutangabuhamya avuga ko atazi uruhare urwo rwose Madame Beatrice Munyenyezi yaba yaragize muri genocide yakorewe abatutsi avuga ko amuzi nk'umukazana wa Maurice ntaho bari kandi ko yajyaga gufatira agacupa muri hoteli ihuriro ya ntaho bari ubushinjacyaha buvuga ko yakorewemo ibyaha byibasiye abatutsi Habyara batuma vuga ko imbere ya hoteli ihuriro hari bariyeri ariko ko yabagirinzwe n'abagabo gusa nta mugore wayibagaho nimwe muri bariyeri ubushinjacyaha buregaho munyenyezi ko yazigeragaho ahetse imbunda anazitangiraho amabwiriza yo kwica no gusambanya abatutsi kazi avuga ko yavuye Kigali mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu 1994 asanga amabariyeri atakiriho muri Butare asubiza ku bibazo bya munyenyezi Habyara batuma yavuze ko nta musivile washoboraga kwinjira mu kigo cya gisirikare cyangwa cya jandarumori ahafata ibikoresho byo kwicisha uyu yanavuze ko muri icyo gihe nta musivile washoboraga gutanga amabwiriza ku basirikare cyangwa ku bajandarume avuga ko yakuriye jandarumori kuva muri 87 nyuma y'imyaka 2 akajya mu Budage aza kugaruka muri 90 asubira mu mwanya w'akazi kugeza muri 94 Habyara batuma yabwira urukiko rwisumbuye rwa Huye ko yamenye munyenyezi bwa mbere kuva mu 1993 yemeza ko yamenye makuru y'urushako rwe kwa ntaho bari ko munyenyezi yashakanye na Sharomu ntaho bari bamenye niye mu mashuri gitwe uyu mugabo wari ukuriye jandarumori muri Butare avuga ko ku munsi wakurikiye ihanurwa ry'indege yari president w'u Rwanda General Major Juvenal Habyarimana yakunze kwita president sacré aribwo muri Butare batangije amabariyeri asobanura ko kwisonga bashinzi zari zegereye ibigo bya gisirikare na jandarumori nta musivile wemereye kuzirinda gusa uko ibintu byarushagaho gukara uyu mugabo akemeza ko haje no gushingwa izindi zarindwaga n'abasivile b'intera hamwe ati nabonaga ari abantu b'insoresore basaga n'abanyoye urumogi akavuga ko mu gihe yabereye Butare nta mugore yigeze abona kuri bariyeri ku nama yabereye Butare yaba yarahuje inzego z'umutekano yiga ku bihe bidasanzwe igihugu cyarimo bitegura kurwanya uwafatwaga nk'umwanzi uyu mutangabuhamya bwira urukiko ko bitashobokaga ko munyenyezi yayitumirwa ari umusivile atubwo se yari kuyigaragaramo mu ruhe rwego nkande encarte doki mu rurimi rw'igifaransa uyu yemerewe ikiko ko mu gihe yari yahamagajwe Kigali ataba yaramenye igihe ubwicanyi bwatangiriye Butare akavuga ko akihava yasimbuwe ku mwanya wa jandarumori na majora Rufredi Rusigariye gusa gashimangira ko asubiye Butare yasanze amabariyeri atakiriho undi mutangabuhamya urukiko rwumvise n'uwari ajidan chef Emmanuel Rekeraho uyu nawe wari mu Iroza yemeza ko ariwe washinze amabariyeri mu cyahoze ari Butare kuva ku mpaka wa Kanyaru kugera ku mbibe z'icyahoze ari prefecture ya Gitarama yabwiye urukiko ko atarazi munyenyezi kandi ko atari kumuhinshingano zo kugenzura amabariyeri kuko hatari habuze abagabo kuziha bitandukanye no muzindi manza kubandi bafungwa bava mu mahanga baza kuburanira mu Rwanda mbere yuko batanga buhamya bafunzwe batanga ubuhamya bwabo urukiko ruba rugomba kubanza kubabaza ibyaha bafungiwe n'ibihano bakatiwe amategeko y'u Rwanda ntiyemerera bakatiwe gufungwa ubuzima bwabo bwose gufatwa nk'abatanga buhamya cyane muri zimanza za genocide ni mu gihe haba ku ruhande rw'abashinja n'abashinjura muri urubanza rwa munyenyezi hagenda hagaragara abatanga buhamya bakatiwe burundu inteko iburanisha irabafata nk'abatanga buhamya mu gihe mu zindi manza bafatwa nk'abatanga makuru nk'abatanze ubuhamya bushinjura kuri uyu wa mbere bombi bahamijwe ibyaha bya genocide bakatirwa gufungwa burundu amategeko agateganya ko iyo umuntu yafashwe nk'umutanga makuru icyo gihe nta narahirira makuru abagiye guha urukiko hagataho uruhande rwa munyenyezi ruvuga ko rubangamiwe no kuba hari ubuhamya buvugirwa mu rukiko ariko ntibugaragare mu nyandiko mvugo z'ubwanditsi urukiko rwategetse ko uruhande ruregwa ruzabigaragaza mu nyandiko urukiko rukazabisuzuma rukabifataho icyemezo urubanza rurakomeza kuri uyu wa kabiri urukiko rwumva batanga buhamya bashinjura bagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
inama nshinga amateka y'u Burundi yaraye yemeje integuro y'ibwirizwa rigena amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'2023 Thierry Vendayishimiye araduha inkuru y'imvaho
Amafaranga yemejwe arenga miliyaridi 324, ni ukuvuga ko yiyongereye ko ibice birenga gato 46% kuyakoreshejwe mu mwaka w'2022 ushiriwe 2023. Umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima niwe yagejeje iyo neguro y'ibwirizwa ku bagize inama nshingamateka mu ngoro y'amakoraniro ejo ku munsi wa mbere. Saha zitatu z'ijoro abagize inama nshingamateka batoye 100% iyo nteguro abashingamateka bagera ku 116 baritoye bose uburongo y'inama nshingamateka ni Daniel Gerard Ndabirabe
kugira ngo dushobore kwemeza amahera igihugu kizokoresha mu mwaka w'2023 ushyira mu mwaka w'2024
biruko abagize inama nshingamateka bashikiriza amakenga bafise kuri ibyo biharuro by'amafaranga ategekanywa kuzokoreshwa. Aha bashingira ku mafaranga abandanya kuduzwa mu nteguro y'amafaranga akoreshwa mu bikorwa bya leta. Aba ni bamwe muri abo
usanga tuzi ko aktivite yose ifise integuro y'amafaranga kandi yatangwaso ikara ku mezi atatu. Nagira no kumbure aze kuduhumuriza atwereke ko atakizopfa ko ubwo buryo buzabuhari kugira ngo ibikorwa igihugu cifikije ko bitazohava bigira ingorane kubera iyi defisi.
Iyi strategi yo yanaya makenga kuko dusanzwe dufise endettement interieur nini tugiye rero kuyongera ku yindi hamwe n'amadeni kusaba hanze kumenya ngo bizokora byari byiza. Projet de budget imeze neza gusambije akaramambitse kandi izotwerera umuti ibibazo twari dusanzwe dufise aha mu gihugu. Mugabo izi solution urupare ara aso deficite numva zitoroshe.
Umushikiranganje Odase Niyonzima yishura kuri ibyo bibazo yamenyesheje ko hari inzira zateguwe zizovanwamwo ayo mafaranga ku buryo atakizopfa.
Uwumuriza ko atakizopfa kubera imi deficit. Aha muri ibije iyi deficit turerekana ingene izoba finance. Hariho une large partie ya finance par l'endettement intérieur. Ni nko kusubira ku rugero condition des émissions la dissanga zihari haba twebwe muri bije turi ama inter haba tukajya de nouvelles émissions rero nta izopfa rwanjye bigenze ngo twabiteguye muri bije na kintu cyopfa byateguye byose bije bikorwa nk'uko ko byose cyo cyo kirafise nyine bizovuga n'amafaranga afise nyine azo kwinjira n'andi afise nyine azo sohoka.
Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwarimu muri kaminuza niyo Ngabo Gilbert, nawe avuga ko iyo nteguro y'ibwirizwa rigena amafaranga leta izokoresha atacitwaye kuri we igikenewe no kuyishyira mu ngiro. Ahatanga akarorero ko hari ibyari biteganijwe gukogwa mu mwaka uheze ariko bitakozwe birimo ikogwa ry'amabarabara n'ibindi, bityo hagomba gushyirwamo ingufu bikanakurikiranwa.
Kesho wasanga hari mitage mu ngiro yaba ibyerekeye imigambi bira cya leta cyangwa ifashijwe na cyangwa usanga bafasha Urundi kuva yuko imigambi cyane cyane no kwerekana yuko izokora ikigo cyo hejuru akaba umubwiye kuraba nkabinjye bagiye baravuga kubyerekeyega nkuba ibikorwa byiza kuko byaheze kwa ajya amabaraje yamwe dusangiye na Tanzania n'u Rwanda ya Rusumo naza ko ari byinshi byahenze zishobora kuba ko wa ambazeke n'amabara menshi nibaza ko yatanguwe mugabo asa nk'ukomeye nga atarahera naho umuntu yavuga akarorero nk'iribarabara rya Eden Trua.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushiri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu amafaranga yategekanijwe gukoreshwa yarenga imiliyaridi ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo icyenda na zine nayo yari yadugijwe ku bice birenga mirongo ine ku ijana kuyo mu mwaka wabanje. Kuri ubu yongerewe gushika ku bice birenga mirongo ine na gatandatu ku ijana. Umushikiranganji yerekanye ibisata bimwe bimwe bizubwa mbere mu ikoreshwa ry'ayo mafaranga. Aha twovuga nk'igisata c'abakozi n'akazi, inyubako, amagara y'abantu, gutanga akazi mu gwaruka hamwe n'inzego zijejwe umutekano w'igihugu no kwivuna abansi. Inyuma y'uko inama nshingamateka yemeje iyo nteguro izocijanwa mu nama nkenguzamateka iyarukire kwemezwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Njuti mwari muduteza matwi aha ni ibiganiro byacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi n'abagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Ange Fidenio Ngabo. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.